Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi magiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana nini nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ingendo hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ituka cha politiki ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika bicwe mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi inama y'abepiskopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene u Burundi bwifashe mu bisata nkuramutima bitandukanye mu by'abepiskopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugaruka nituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sanga no munsi rero twatumye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya episkopi katolika muri ico gihugu kiguriyemo abakatolika musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze byongera nadufasha no gutahura uko ekleziya katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Venecho tudasize inyuma ico ekleziya katolika igona kwibazo bimwe bimwe musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu
murakoze cyane turagize bwake turagize miriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye
murakoze musenye mukanya nari mvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muriyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabarimo gutega musenye
ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura ku gutera gutera ubunebwe ariko umuramazemo amezi abiri ane atandatu arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho nahiriwe nk'uko bavuga mpiwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramwo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamwo ishami iryo babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti uwo muryango rero ubu uramba utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda canke kuguhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ivyo rero nivyo ubu nkora ngumva umba mpimbawe nako karuhuko kagahuza kakama karyo kugusenga cane cane kukwibuka bo bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushiramo mutwibuka muri uwo muryango harimwo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimwo izi ntambara haba harimwo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko hanze hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze ibitandukanye dukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi Katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka itandatu ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo
byanze
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Congo ka Repubulika Demokratike ya Congo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka itandatu ivyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe ivyarashobotse noneho raba
ego ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika Demokarasi ya Congo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungire niki mwama mwibuka co bacara bashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana haherereye i Vaticano muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe kubazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukamuriko muradukurikira mushaka guterera ibyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simoni Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu zima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu cyo Burundi yanavyivugiye muri Repubulika Demokarasi ya Congo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politiki zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu yego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Repubulika Demokarasi ya Congo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongo igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afurika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afurika twagize bakwiye ry'umugisha w'Imana karonka aba abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira Democratic Democracy, haba mu Rwanda, haba mu Burundi. Abakristo ba Gatolika nibo benshi. Niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo, kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana, ingene ryotezwa imbere, ingene twagenda turagitwarariko ku buke uko bwije. Icyo rero kiraheza kirampimbara cyane, ari nacyo cyagiye mu mutima, mu ntimatima y'ubutumwa bwanje, kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu. Umuntu rero, umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana, ngiyo indoto namye mfise, ngiyo intumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje, kugira ngo ndabe ko uwo muntu twamuteza imbere, twamwubaha, twamukunda, ukabwiriza gukundwa, ntiduhave tumwitiranya n'ibindi, ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari mbere ukubaryanisha.
Murakoze cyane
uko dushobora kubibona.
Ego murakoze cyane. Musenyeri Simoni Ntamwana, mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone, hari abanyagihugu bafise utubazo bibariza. Turakira Izahake. Izaha ikaze ku ijwi ry'Amerika. Izahake uratwumva?
Ndabumva neza cyane. Ndi muri Kenya.
Yego, akabazo kawe.
Ikibazo cyanje kijyanye, ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri, mbega Burundi ubu kuvaho jewe mfite imyaka 35 y'amavuko, mubisanzwe dushaka kumenya Burundi buriko buva hehe buja hehe, twebwe kubajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi. Murakoze ikibazo cyane. Ni
Izahake, aho muja naho muva ubiruranishije mu kimwe byo kwemera Imana canke mu cyangwa igisata?
Munsigurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishyize, kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo ashoboye kurangura, mbwa wibaza yuko akabazo kawe ushaka ko akwishura aruranishije kuki. Wifuza ko akabazo kawe Musenyeri Ntamwana akishura aruranishije kuki? Ubukuzi mu bwahe bw'ukwemera bwa politike cyangwa bwiki?
Bw'ukwemera kuri Ekleziya Gatolika. Turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye.
Murakoze cyane. Ngira umusinyize. Stephanie we ari kuri anatume na matwi, turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi. Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse, ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi, aho berekanye ico uko babona Uburundi, ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye, ubutunzi, agateka kazi na muntu n'ibindi. Si mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika amagari muri Kenya.
Iteka ry'umuntu, iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye. Iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana no kwemera kwiwe, mbere uko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika. Naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyaba uwo muntu yemera Imana akemera yuko ari yo ndemyi, nuko imuha ubuzima atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo, mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi, yabakunze bose. Iryo teka rero, iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi. Iryo teka ntawe ushobora kurikomakoma, ntawe urifitiye, ntawe ufite uburenganzira bwo kurihutaza, bwo kurimugaza, bwo kuriraba ijisho rihiritse nkuko mengo niwe arigaba ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfuza.
Iryo teka gifashe gute ku bwanyu bwa Musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungeri ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi ku bwanyu iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bw'ukubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze arimo kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana tukiri mu ishamba aho itegeko ari ryarindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bagaciba bakagirira nabo ababanyi babo bakagirira nabo bamye bakorana nuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara ni nacyo abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya no kurinde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byaba byiza babimenye kugira ngo babihubure. Kandi nibwira yuko aho ku bwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzatubwo turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo ku kuba yuko soneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
Yego. None ga musenye kuri ibyo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa kuri tokini inama nkuru ya Episkopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamo n'ubu mukaba muvuga muri Kiliziya Katolika ko akihari ari intandaro ni iki?
Emre kubwanje narabivuze harashize utusi kubwanje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusemekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyane utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturusha igihagararo zewe nabanye n'abanye politike kugira ngo 80% mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuha iteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteiteke kuba muri sanga y'uno munsi uherega Jean Pacifique.
Mwerewe neza ndinda baramutse mbere ngo Zambia mugwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe?
Akabazo ahubwo nango akabazo ahubwo nashaka hanini nange ikiyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye ikiyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite nuko igihugu cyangwa kugira tutabitanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu cyo kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo bihererekanye bonyine cyangwa abana bo bihererekanye bonyine ni naho tubate kungurana ibitekerezo kuko umuntu ari wafashe ikintu akakiyerekana wenyine usanga nta kintu ari kwishika ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagitanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bwizyuma ko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku byo mwariko muravuga uno munsi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari.
Kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka imbiliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo niho rero uko gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jyewe jyenyine bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa mubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya muntu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri ya moko ku bwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi eka je nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe atarabadutekereye atamanoti badutekere badusasiye n'ukurida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakristo bariko barahabonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu mubivuga kwiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya abanano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka vyotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tuvyipfuza cyo koroha maze ibigora nyevyukuri bigaheza bikaronderwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ngene amasumo yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nandi mageneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo twe dufise nicyo gituma rero nicyo choheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijuru rya Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier?
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
ego
ikibazo cyanje kimwe gihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana ati mbe koko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe yitwaje umubano mubi ni giki yofasha ku buryo twebwe abanyagihugu tutezurigwe nuko kuntu uvuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko isanzwe tuzi yuko ari umwepiskopi mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyahereje gutanga impanuro ga Olivier wava umusubiza inyuma. Reka ndaguhereje
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbereje kubivuga, nibwira yuko ikiganiro cyiza cyoje hagati yabo badutwara ab'i Rwanda n'ab'i Burundi. Nje ndumva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza. Kunyishu nziza ego muri karise turashobora kuba twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kukwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhaba rugira ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyine kukumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa ubundi ngo arushire hariya ngo vambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kuko abakwiza gusumba.
Musenyeri, muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi, muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu ni iki? Nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda, hari abari Mahama, hari abari muri Tanzania, Zanduta na Zande. Kiriya kibazo coco mukivuga ku iki cy'impunzi z'Abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanyirwe aho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
Nukuri impunzi ariyo yose yagiye ejo niyagiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje narabiboneye ahimahama narababonye nuko aho zandutaza zamutabira naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamahagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'Uburundi nyene nihabe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye bahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara egomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona bushobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhemba bashobora kuba barihishijemo bubafasha kubitegera bubafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bapfa mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
hama kuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga b'abanyepolitike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa busa nk'ubwo turungitse mu makambi canke buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi ariko rero naho bari indongozi nabo nyene ibikoko by'ukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda Burundi nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuza n'amahoro ariko ndazi neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati ibyararenzwe ko ribanze risubizwe mu buryo jore nkagira nti no kuri urugero zihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza ku cyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ahunga ibyari byabaye nk'umubihumbi 15 ribwira yuko yogaruka yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo akagenda ashikira ukundi kubura kuburagizwa icyo akora icyo yifuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama ugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba nabihenze mugabo uko kwihenda kwiwe bigureza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe ntikumugirira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwa avuga kwa ikaze kujugira Amerika uherereye hama akabazo kawe kwa Musenyeri Mukuru Simon Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakebure si uko tubarusha ubwenge oyaye si uko kandi twaba tubarusha inguvu z'uko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe uburenganzira dufise si n'ubwacu uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe wega kwavu ushoboye gukurikiza n'irya teka ry'umuntu nakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvumira akaguhe ntibone tujya kumupfunga ntitujya kumurega ahandi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose n'izo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu n'ukuri ntiyigeze abigeha yagerageje uko ashoboye kose, afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuri iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Ntabine twishimirije.
Murakoze cyane. Hama gamusenyeri, sinzi ko murabyumva, rero abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politike mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusange. Umugambi uri kutegetse mu Burundi murabyibuka warababwiye muri 2015, nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwe mu byerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana, rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe. Kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye, ingabirano y'ubuzima. Ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye, nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi bose antegere neza. Na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwirizwa kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yezu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, tuheze tunume. Ntibyoshoboka.
Murakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier ikaze ku ijwi rya Amerika, aho uherereye, hama akabazo kawe.
Murakoze boshe, ndabukaye mwiriwe kandi ndahimiwe cyane gose. Nyiricyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana, ndahimiwe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sinza guteba, ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye. Mbere nshima n'inama yawo ibahuza impanuro bama batanga izo tutazikurikira cyane gose. Nyiricyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muriko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donc kumenya kahise irya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho umukama ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa, hari icyo baheza kumbure bagakorana zaba n'impanuro batanga n'irya CV. Live Air ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni Ntamwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri Live Air bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari ico baheza bagafashanya n'uyo mu Live Air.
Urakoze cyane Didier, ugira umunsi mwiza. Musenyeri Simoni Ntamwana akabazo ka Didier gukorana kwa Live Air no muryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatri afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute?
Twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo, nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cipfuzo cyagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere, kuko uyu mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero kwembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ibyabaye mukuri kwavyo. Uhejeje kumenya ibi byabaye mu kuri kwabyo, uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu. Hanyuma rero gutyo turashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri, kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwambyaye, ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo ngiye kuraba nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko jewe nagenda bibona ugasanga amakaritiye arugaye i Bujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati mwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya nitirinda kuja muri kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ibyigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
yego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twe ko turavuga inyenye igihugu ki aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kiyamiriza ikirengo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kirya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacaye cyake indi nyene cyane byarahindutse bivanye n'igihe
yajewe no kuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana nashaka ariho mbere yuko n'abandi bose n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishyize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nk'uku kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyir'icyubahiro na kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera atari kugishikira muri ubwo buryo nicyo gituma rero n'uno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashoboye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye ika ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko n'uno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato uyikeza kaje kujyana n'uko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gidahita ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imiti mitekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise tuhere kubategetsi gushika ku kubanyagihugu tugacamiza mpunzi nabihebe imana nakahe
yemujeho mbona ari jambo rimwe yemwe mbona ari jambo rimwe noguma ko kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo aricyo cyose kikagenda kivoma ineza yubera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza
murakoze cyane cyo bya Amerika.
Ego Musenyeri Simoni Ntamwana twibutsa ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama ya Episcopi Katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega cyangwa Vatikano aho muri turiko turayagira muzo twitabe nkuko mwabikoze no munsi.
Murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira karuko keza kizabukuru.
Murakoze.
Ego. Akarino ngaha rero nshuti bakunzi bije rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahaze nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandike kuri Facebook tutashobora guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duciramo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma. Nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni engineer Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta. Twese tubikebanuriye tuyifuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera makuru ari imbere.